Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tuafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tongo rihari ryahawe uwahoze ari mustanteri ariko umugwi ubijeje umaze gushika ucusanga hegitari buramatari ari gutanga ari gutanga zine acasanga muri make bararengeje ziragera ku 11.
Uyu ni Ciza Laurent numukuru w'umutumba wa Karungura uri muri commune busiga y'intara ya Ngozi mu Burundi aragaruka kuri twasorobo twibonekeje mu gutanga amatongo ya leta muri kahise utwo twasorobo natwo turiko turatera matati ya matongo muri iyo ntara turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make kwa mashiramwe mpuzamakungu ajeje gutabara hatangaza ko afise amakenga ku bitero by'indege vyagabwe n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ku barwanyi b'abahuti vyahitanye abantu bashika kuri 43 ku munsi wa kane muri Yemen barwiriyemwo abana bikomeretsa abarenga 60 imwe muri misile yaguye kuri bus yarimwo abana bari bavuye kwinezereza mu bihe by'uburuhuko. Amashirahamwe hakura mu gisata c'abana avuga ko ivyabaye aragahomera bunwa kandi agasaba ko hokorwa amatohoza yigenga kuri ico gitero ku banyagihugu atari abarwanyi. Ico gitero c'indege co kwa kane cabereye mu ntara ya Sad iri hafi y'urubibe na Arabia Saudite misile zaguye ku isoko. Ivyo vyabaye mu gihe abanyemeni benshi bari mu kwicwa n'inzara hari kandi n'ubukene bw'amazi hamwe n'imiti. Inyuma yaho agarukaniwe mu gihugu ciwe yimwe ubuhungiro muri Zambia utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe Tendai Biti yaraye yagirijwe ibyaha byo kugumurira abanyagihugu mu bwicanyi no gutangaza ivyavuye mu matora yo mu ndwi heze atabifitiye uburenganzira. Biti yigeze kumushikira nganje ubutunzi muri Zimbabwe yavuze agishikanwa muri sentare ku murwa mukuru Harare ko azobandanya arwana urugamba rwa politike n'akarenganyo. Igisata cishamwe mpuzamakungu ONU cita ku RCR kivuga ko gihagaritswe umutima no kumva Zambia yaranse guta Biti ubuhungiro bamusubiza mu gihugu ciwe. RCR ivuga ko uko ari guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Biti numwe mu bantu 9 bo mugambwe MDC utavuga rumwe na leta ya Zimbabwe bagirizwa kugumura abanyagihugu inyuma y'amatora. Na dijugi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mushaka kumva ijugi Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugere mu vy'amatongo amatongo ya leta renga majana 7 aherutse gutohozwa amakomune 3 mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Muri ayo ayarenga majana 2 ari mu matati abanyagihugu bayabamwe bafise amakenga kumwanya n'umanya abashobora kwirukanwa. Ibindi kwino nkuru tubabaza umenyesha makuru ijwi rya Amerika Ingozi Fidelite Shatse.
Leta y'u Burundi ikwiragira amatohoza ku matongo yayo ari mu mihinga itandukanye hagati mu gihugu. Ayo matongo mu ntara ya Ngozi mu makomine ya Busiga gashikanwa na Mwumba agera ku 76 ariko muri ayo matongo harimwe yaharugwa ku 238 asanzwe arimwe amatati. Nko muri komine ya Mwumba ku matongo 277 yatohojwe 35 arimwe amatati. Ayo arimwe amatati hari igihe usanga yarahawe abanyagihugu atisunzwe amategeko nkuko tuvyiganirwa na Ciza Laurent umukuru mutumba wa Karungura.
Tongo rihari ryahawe uwahoze ari mustanteri ariko umugwi ubijeje umaze gushika ucusanga hegitari buramatari ari gutanga zine ashasanga muri make bararengeje ziragera ku 11.
Aho ni mu gihe imiteko ryagenga amatongo kuva mu myaka y'1996 gushika mu myaka y'2011 aba buramatari b'intara bari bafite uburenganzira bwo gutanga amatongo ariko ntibarenze hegitari zine. Kiretse ayo usanga yatanzwe bidaciye mu mategeko, hari n'andi matongo usanga yigaruriwe n'abanyagihugu. Mbere hari hamwe hamwe byateye imari nkuko byagenze ku mutumbi wa Gatsinda, aho wasanga butaka baho biyamirije abaje gupima ayo matongo ya leta babamwo. Aya makuru tuyakeshe mukuru umutumba waho Nyandwi Augustine wa mbere.
Baje gupima barabankira barabyura kaguma turoro atabona ko dutorwa n'abenegihugu turasubira inyuma haciye nk'indwi nka zibiri turongera turagaruka turabahendahenda turabika ko atahuje kubomora no kubakura uko nabarabarundi atangorana ariko yapima kubera ari mu gibanza ca leta ntibabyumvise neza hanyuma tubonye ibyanse ro turabireka rero nobwira leta ikabegere nimba yo baho uburenganzira bwanditse kababwira ati aka kantu nakanyu ntuza kwakuramwo papuro ndangatongo canke izindi mpapuro ziba zitangwa na leta ngo zemeza yuko aho hantu nafite uburenganzira boca boroherwa no mu mutima nta kongera kugira imyivire.
Abandi banyagihugu w'amatongo ya leta bafite amakenga ko bagira abayakwe nabo ku mutumbi wa Gitasi, aho naho hasanzwe ari kigwati bimenyeshwa na Nzeyimana Meredora arongo uyo mutumba.
Haragiye haraba utuntu tutugorane ugasanga ari nk'amatongo ya leta yamaze kubamwa abantu kubera aya magume y'93 abantu bashima kuca baja hamwe babacungire hamwe ugasanga rero nabavuye hafi yaho nyene mugabo kubera kibazo cy'umutekano bakaba hamwe mwari matongo ya leta je ndibaza ko babashika 500 canke bo banarenga aho rero barahapimye mugabo abantu barafise amakenga bakavuga ati none ko bahapimye ubu tuzoca tuja hehe.
Naho bamwe banyagiye ko baraganya ku ruhande rw'intwaro yo mu ntara ya Ngozi hari umunezero. Dieu Donné Hiboneye n'umuhanuzi mukuru wa buramatari y'intara ya Ngozi.
Mu ntara ya Ngozi turi ku Kivu turangwa imigambi myinshi kuko tumenye ayo matongo bizotworohera araho dushira ishure avuriro araho dukorera ibikorwa byo kugwiza umwimbu mu bijanye no kurwanya inzara vyose duze tubikore tuzi neza ko atankurikizi izohaba.
Mu bushikiranganji bujejwe ibikorwa vya leta amabarabara n'itunganywa ry'amatongo amenyesha ko ico bagamije atari kwangaza abanyagihugu. Dansinzo Jibgami n'umukozi ho mugo bushikiranganje yakurikiraniye hagufi igikorwa cyo gutohoza amatongo ya leta.
Kubyerekeye abantu baba mu matongo ya leta bashobora kuba bicanye batabizi mugabe shindazi ko babizi ugasanga ni nkayo bihagiye fate nkawo wavuze baba nk'ahantu mugabe atari leta yabahaye araho bihagiye leta izoshobora kuba ahandi ibakure ngaho canke ifata ingingo vuga iti mwene mugume ngaho ubu nyene kuva uno munsi habaye hanya ariko bahabe bizwi n'amategeko ataraho binyagiye.
Igikorwa cyo gutohoza amatongo ya leta cyari gikorwa mu bundi bwose n'umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abadage JZ gifatikanyije n'ubushikiranganji bugejeje ibikorwa vya leta no gutunganya amatongo makomine ya Gashikanwa, Busiga na Mwumba. Uburinganire bw'amatongo ya leta amaze gutohozwa burenga hegitari 1,500 muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Fidelite Ishatse, Ijwi ry'Amerika.
Fidelite Ishatse harakenuye tukiri mu gihugu cyo Burundi nyuma yaho ibiciro by'ibitoro n'amazutu bidugirijwe ibiciro byo kuyunguruza navyo vyaduze mu ishirahamwe riharanira mu ishirahamwe Abuko rikora mu gihugu cyo Burundi ry'abasumyi bavuga ko kuba igitoro caduze ibice birenga 5% bibangamiye umunyagihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi Noel Nkuru Nziza arongo iryo hamwe harabisobanura.
Tereza kuri ingaruka kandi kwa matuko turabivuga yibadubiza igiciro cy'igitoro hari ingaruka ku kwiyunguruza no kunguruza ibintu kunguruza abantu n'ibintu. Hanyuma rero uko ibiduvuga by'igiciro cyane cyane cyo kwiyunguruza uko byahora bigenda mu bisanzwe ni uko batumira abaserukira bunguruza abantu n'ibintu hakabamo abaserukira leta hakabamo n'abaserukira sosiyete sivile cyane cyane abo muri Abuko tuba tujamo. Ubu rero ntibadutumye ko nta wundi rero yuko iyo nama yaba yarabaye kugira ngo icyo giciro gishobore gushingwa. Ubwo izo tumva nabo tutarabisoma ngo tubibone ni uko aha mu gisagara bongeye ko amafaranga 200 ku 180 yahora akoreshwa ubu adoza ku 400 hanyuma ahandi mu bindi bice hose bashyize ko bizoduga 5% giciro byahoraho. Ibyo rero murumva yuko twebwe tuvuga tuti izakurikije twari twarumvikanye kuko kera twari twarumvikanye n'abamunguza abantu na leta iri hagati yuko igihe igitoro kiduze ku rugero rushika 10% ariho bose bahindura ibiciro byo kuyunguza ugawo umungi sezi kumbi mungusi na chumi kujana kwa wahi ndi chiru
nye nono bugo murateganya nye gukwari iki na bugo mwajishijwe inama kandi byadugijwe mu kigero mwebwe mutari mwarumvikanyeho icyo muteganya gukora niki
cyambere cyo nuko dutegereza gusubira kurondera iyo tubugana n'ababijejwe kugira ngo cyane cyane ntibibandanye bitaja mu nama n'ingingo kuko ibintu byeke kuya ku mugaragaro no kugira inama n'ingingo nabo byerekeye yari ingendo yayimenyerewe hamwe rero bihindutse zo haba bitubona yuko bikaba ari byiza kuba ari gusubira inyuma hari mu kindi tugiye gukora no gusubira gusaba kandi abashyiranganyi bijejwe yuko buhaba hakiga n'ibindi bico bitegekanywa kugira ngo ibyo ntibantu bariko baraduza igiciro gusa mugabo barongere n'ubundi buryo bingene igitoro coshe ngaho tutaziyinze kandi kimwe coshe ngaho ntihabe gusanga kijya kurugera rurenge ushobora kuvuna umuguzi
hari ikigega cy'amafaranga gifasha iyo ibiciro by'ibitoro byazamutse icyo kigega cyifashe gute ubugihagaze gute muri iki gihe
ibyo nibyo kigega mwagomba turi mu bantu bari basabye ko cyujyaho kandi kiremegwa mugabo ikintu kigoye niko kugeza uyu munsi ingene gikora tari gikorera ku mugaragaro ku buryo dushobora kumenya neza ingene gitunganijwe ngo tumenye amafaranga amaze kwinjiramo tumenye n'ingene ariko arakoreshwa tumenye n'ingene ariko arafasha mu gihe gitoro tudugize igiciro ibyo bintu byo twasaba nabyo nyine z'ugukorera ku mugaragaro kugira ngo ejo umuguzi ntabe yibaza ngo ariko aramurenganya kandi atari byo murumva yuko bikenewe rero kuko dushobora kwicara hamwe tugakorana n'abasekera abaguzi n'ababijejwe muri leta cyangwa abadandaza b'ibitoro hanyuma ejo icyo kigega gishobore kugira icyo gifashije mugabo umuntu amenye n'urugero gifashije ko rungana amenye n'amafaranga yagiye arinjira n'uko angana icyo murumva ko ari ikintu gikenewe ariko kugeza uyu munsi si ibintu biri ku mugaragaro
ye muri make noneho mu gusoza Bwana Nkurunziza ni izihe ngaruka mwabonye cyangwa se mubona ziri imbere ku bijyanye no kongera ibiciro bya lisansi n'ibyo kwiyunguruza gutwara abagenzi haba mu mujyi cyangwa se mu ntara
ni kuri ibyo nta muntu ukuri bararondera kure cyane rwose ingaruka ziraboneka ubwa mbere ukoze ku gitoro ukaduha igiciro ukoze ku giciro cyo kwiyunguruza iyo ukoze ku giciro cyo kwiyunguruza ntangika yuko n'ibidandazwa byunguruzwa bizotuma bica biduza igiciro hanyuma ugasanga umuguzi bimuguye ko bica bimugora ikindi ni nk'uko iyo tike yo kwiyunguruza yaduze byerekana yuko imiryango igiye kugera ntizokoroherwa kuko n'amafaranga yiyongereye bateza gutanga mugabo nabo badasanzwe bayafise ku rugero rumwe cyangwa rukwiye ruhagije nayo yahoraho yabagora muca mwumva ko bigiye kugorana nk'ubu umuntu afite abana bashyika nka batatu bajya ku ishuri aho dufatiye ko ari mu gisagara ubwo ushobora amafaranga uko zoba angana amafaranga yiyongereye ko dushobora kuronka n'udufasha abaduga ruguru ni ukuvuga rero yuko leta yari ikeneye kubirayo hafi cyane rwose mbere binashobotse ikagira ingingo ifasha
Bwana Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru n'umuvugizi wa Abuko ishyirahamwe riharanira ineza y'abaguzi mu Burundi murakoze cyane
murakoze namwe
banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 n'1995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630 15460 15675 17530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6640 9470 1070 13630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Njugi Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda tandukire amakuru avugwa mu nkambi zahungiyemo abarundi duhereye mu kambi ya Nakivala iri muri Uganda aho kubera ruja n'uruza rw'impunzi muri iyo kambi impunzi zahawe umwanya zashize ko ikigo c'imodoka zitwara ingenzi kirimo imodoka zitwara impunzi hijya no hino mu gihugu ca Uganda umunyamakuru Njugi Amerika Ignatius Bahizi muri Uganda aherutse muri iyo kambi yageze ku ico kigo aganira na bamwe muri izo mpunzi reka twumvirize nkuru yiwe
ubu nda mu nkambi ya Nakivale ku kigo kiriho imodoka zitwara abagenzi zibakura hano Nakivale zibajyana ahantu hatandukanye ariko ndaza kuvugana bamwe mu bazitwara baraza kutubwira ikintu bakora akazi akazi ko gutwara taxi gutwara imodoka gutwara abagenzi ubakura aho bajyana he
ndabakura muri inkambi ya Nakivale hanyine muri taxi park ndabajyana mbarara
ndabona ari imodoka nyinshi zose n'izimpunze
Nizi munza ahubwo ni nazika ahubwo nabandi barayimbara kubera babuza abagenzi bazani no ntabahari
ubwo akazi mu gutwara imodoka none akagenda gute ubonamo amafaranga gutunze n'umuryango wawe
niyo iyo narose abantu je nkiwanje ntwara abantu munani ko urengeje mu barabara police baragwa ntibavyemera maze gutwara abantu munani boss nkamenye yo ndamuha imodoka nkamenye igitoro ndayishiramwo nanje nkasigarana akabarasi kugira ngo muhira nshobye kuronka wa munyi na cyagitoki
kenshi iyo umuntu yumvise impunzi mu makambe wabumva ko ari umuntu ugorewe cyane ufite ibibazo udafite ko yitunze ariko ugeze aho kabone ibyo mukora mushobye kwikoresha aho ndumva hari ubuntu bitandukanye cyane n'ukuntu abantu bibwira ko impunzi igomba kubaho
ngaha aje ndahice nemera ubuganda bwa duhaye buhungiro impunzi barayihubwisanzure tukagenda mu misozi misozi n'udakora taxi aragenda iyo mu nkore aga bakamuha imirimo akazana igitoki bamwe agashanga mu nkamba akakidandaza amaze kugidandaza agasura nabukeye akongera akagidandaza barose umutayo kudandaza akarose amafaranga cyo je nico mbona nti ngaha ni sawa
murakoze cyane reka mvugane na mugenzi wawe nawe
sanswe ndo modereva wa hano muri inkambi ya Nakivale nkabakazi ndagakoze mu gihe kirekire kishira nk'imyaka itatu irenga
hano nyine
Nakivale mbarara si uja ntungamo kabare no kuvuga ngo uyu iki gice cy'i district ya Singiro ndagikozemo mwanya muremure cyane
hanyuma kubona mufite mu nkambi mufitemo na park mufite amodoka twara abagenzi ndumva ari iki ari indi ntera mwagizo
byose tubikesha ubuyobozi bwiza bw'abaganda n'abantu bakunda impunzi bakunda ingenzi mu majambo make twarabituye baraduha aho dushobora gukorera kugira ngo dukure akajagari mu nkambi imidugi iri ahantu ihurira byorohe mu gukontorora n'umutekano w'inkambi
so ubu bivuze ko ahari ahantu ari impunzi zihakorera ari nta bandi bahakorera n'imodoka zose ari izimpunzi
imodoka zose ni izimpunzi ni abantu bose bari ngaha ni impunzi ni abakongomani ni abarundi ni abanyarwanda abasomali barimwo ariko aba Ethiopia ntabwo bari nta miduga bazanyemo hano ariko abo bose barafise n'imiduga hano
ubu nk'impunzi tuba tuzi ko ari abantu bo baza bagatura bya n'uruza rw'impunzi baba bavahe bagihe bakora iki
majambo make bamwe baraja kwivuza imbarara mu bitaro bikuru bivanye n'indwara baba batoye hano mu nkambi badashoboye kuvura abandi baraja kwisumamo kurondera uduhuzu tukwambara mu muji wa mbarara mu isoko nkuru ya mbarara abandi baratwara abana babo ku mashuri mu muji wa mbarara mu majambo make hariho ama vibes zitandukanye zituma impunzi igenda yongera igaruka nico gituma bagenda ari benshi umunsi ku wundi muri inkambi hari impunzi nyinshi cyane kandi n'abagenda ni benshi kuko izimpunzi hano zirarima zirorora zirashora ibishyimbo zirashora ibigori mu majambo make ubuhinzi hano burateye imbere cyane ku buryo batabura ibyo bakora kugira ngo bikunde baronke ibyo bashora ni ukuvuga ngo imiduga itangura guhaguruka hano mu nkambi nko kuva saa cyenda y'ijoro saa kumi n'imwe isizeri ya gatondo ikongera igafunga nk'isaa tanu saa sita y'ijoro abantu bagenda bagaruka kenshi iyo twumvise ku impunzi umva ko ari abantu bagorewe bafite ibazo byinshi batagira icyo batunze babayeho mu buzima bubi ariko ugeze hano nibyo tuganiriye urumva ko atari ko bimeze atari nk'ibyo twumva cyangwa ibyo nk'abakeka bari hanze batari impamvu
oya mu majambo make buri impunzi ni ibyo turaziragowe kandi zihanzwe na byinshi ariko buriya uko umuntu aba yarahunze ava mu gihugu iwe yarameze kera niyo warabiteshejwe akaba atacu wajuzanye ariko niyo ufise mu mutwe n'ubukerebutsi n'ubwenge urashakashaka ugasubirukana guka ariko nikibujije yuko ari haba bamerewe nabi cyane ku buryo kuronka n'umunyu n'amavuta kiba ari kibazo
Musugenda burya sina wibagiwe wangumye ku mutima mora negereje umunsi uzaza nuko mbona amasaha atagenda ko mbona irungu rigiye kuzansaza
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni kakanya rero duca tubaha ko gutasha abanyu aho baherereye haba makambi haba mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi canke mu gisagara gucyo nyene no mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara canke hagati mu gihugu ikaze kandi akaririmbo ni ujunkumbura ka Butela Knowless
icyamanga onugarutse
Ijwi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukunzi wacu wa mbere ari ku murongo ikaze akazina kawe naho herereye
banyitwa Jacques Murundi mu ngororero
Jacques urakomeye
eh ndakomeye
uherereye
ndanga mu ngororero
haravugwa make ga Jacques
eh
mu ngororero havugwa make
eh amakuru ni meza
ntacyo eh hama washaka gutasha uno munsi
ariko nitwa Jada murungira ngo mukosore ntaga ari Jacques
nari numvise ngo Jacques untunga umburanye
ndatashya Prosperi Samieri Kizere Da Yezu Yesua abafana ba Rayon Sports bose abanyeshuri twigana kuri GS Hindiro akaririmbo mu bahesi kome ya Diamond
turagerageza bidakunze uze kutwihanganira none na ufana na uri umufana wa Rayon Sports Uganda
ndo umufana wa Rayon Sports cyane buranda yemera
urayemera cyane gose Eh, urakoze rero ugira umunsi mwiza.
Eh, murakoze cyane.
Mhm.
Mm-hmm.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hariho kandi na Leonce kundi murongo wa telefone. Leonce kaze ku ijwi rya Amerika. Urakomeye. Nukuri turashima atagihindutse mu bwa kengera buraza kuyira.
Ekanaje turakomeye watutumbereye.
Uherereye ga Leonce.
Neza na neza ndi Tanzania mu handi y'impuri ya Rugusi.
Nyarugusi aravugwa Makileo.
Aravugwa mahoro mugane ko turi kandi yashaje.
Yashaje gute?
Wala tukuhiru kana, batu hingita tuhungu uke, ngobalike, mugabo na, na wala batu hungu uke, hamote katubuna.
Hmm.
Nungu njana ni soko wa yugayi mbuka mi.
Isoko wugaye ni soko nyamukuru change nudusoko duto tuko makambi galeo.
Soko nyamukuru wa yugaye, kani wala tuhungu uke, za kutake sila zita, nini kwa taa, singi nongi sila kutembera mwikali, kamiki sibiki.
Hama mu ndwi heze twari twagarutse kuri ico kibazo abategetsi bo bavuga yuko batari ko barabirukana ariko ari kubahimiriza gusa harabaheruka kubagendera hari ico baravugana RCR yo yiramaze kuza ko baraba kugira ngo muvugane kuri ico kibazo ga Leonce. No kwihangana hamatuzo bikurikiranira hagufi twumva ingene biza biratera imbere.
Abadigi tubabane nitwa kaguhunguka nuko batubwira guhunguka kandi ntibandika bakatubwira kandi imodoka nimwe twabonye kuko ariho nk'abantu afite amezi ataka amezi ane yari yandikishije kuko ntibagenda.
Nuko rero utasha ufise ku mutima Leonce.
Aba mani kuri de musu mwiza abari mu Burundi wose.
Mhm.
Kani kuja babuko ara umukagira bageni na baramwanze bose n'ikiriri ko kandi ndivo kandi musi.
Mhm.
Ani kuri de musu mwiza nyabenda honorize ari mu nkandi mutenderi.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza Leonce na wewe. Urakoze cyane. Turase na Fidele tumwakire minota mike dusigaranye. Fidele aho uherereye hama utashe awuse ku mutima. Ugashaka gutasha ndu numusiga Fide. Urakoze cyane Fidele ugira umunsi mwiza ngaho nawe we ibujumbura kandi na weekend nziza. Urakoze cyane. Nuko ncute bakunzi mariko murumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara tubashimire bivuye ku mutima kuri kano kanya mwafashe kugira ngo mutwumvirize twongera tubatumira mu biganiro bitandukanye byo mu masaha ari imbere. Muri byo harimo ikiganiro muri isanga tugiye cisaha 10 nza kandi kumwe na Francine Yonsaba kugira ngo atubwire ibyerekeye amahiganwa nyafrika mu byo kwinonora imitsi yahoramwe yatahukanye ikidari cifeza. Igihe cisaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe cisaha 1 n'igice naho tuza kubashikiriza amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranigwe kandi mwandanye muryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika tubasigiye kano karirimbo.
Jama somo sinongeye kumucigera uwa munyere kubutu kabise kabigatinda. Yande wakijitule
Yeah.